Inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu nyuma bakajyanwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye kuri wa gatatu yahuye n'abo barongoye intara 18 z'u Burundi kugira batangure imirimo yabo bazinanye bongere batekerwe impanuro mabanga bagiye kujyamwo. Jean Claude Karegwa ndeza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije abamenyeshamakuru iby'umukuru w'igihugu yaganiriye na baburamatari. Yamenyesheje ko ica mbere ari ukugwanya bivuye inyuma ikiza ca COVID-19 mu ntara barongoye, ico kiza kigasigara ari umugani mu Burundi.
Ivyo bikorwa rero ica mbere ni ukugwanya ca kiza karanda corona, akababwira yuko isekeza yatanguje rifise icivugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza corona virus coba ikivugo baburamatari bose bukigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kingo cy'amezi atatu, bisigure ko hategerezwa gukogwa ibikogwa mu ntara muntu mbere yo kurandurana n'imizi ico kiza karanda. Ikikogwa cya kabiri kihuta ni cyo kuronsa akazi ugwaruka gwarangije amashuri mugabo rutagira akazi. Aho rero gikenewe bwa mbere ni uko ugwaruka bamenya igitigiri cyago n'ivyo gwize mbere aho bidarudashobora kuronka akazi byoroshye, hakabanza akaba n'inyigisho nkahisha bwenge zorufasha kuronka icyo rukora.
Mu gihe rero Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere muri Afrika igiture cyatsi mw'indaro nk'uko byerekanwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu Transparency International gutuza ibiturire biri mu byo baburamatari basabwe. Hakaba mbere hagiye gushyirwaho uburyo abanyagihugu bazohora bashikiriza uko igiturire gitangwa mu makomini wa
kugwanya ibiturire, kugwanya isesa kugwanya ubutunzi bw'igihugu. Yababwiye twa dusanduku zoja mu makomini ko twotegurwa, hari mukuru w'igihugu arafite abizigwa biwe bazogenda bafite igufuri n'urufunguruzo bwa mbere bakugara bazo baza kugurura bagiye gukurayo ivyo byashikirijwe n'abenegihugu. Rero asaba baburamatari gutinyura abenegihugu bumve yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi rusange n'ubutunzi rusange twese tegerezwa gukingira. Gutyo rero umuntu wese ategere ko gusesagura, kunyonyeza, kugira ituri cyangwa kubitanga ari umuziro uzigwa babigira umuziro.
Ibindi baburamatari baganiriye n'umukuru w'igihugu nuko boganira n'abateshejwe izabo kugira bazisubiremwo kwitwararika kugwiza umwimbu biciye mu kuvomera, kubungabunga umwimbu na cyane cyane mu ntara ziri ku rubibe no kurondera ibibanza byo kubakamwa amashuri y'imyuga. Mwamenya ko muri baburamatari 18 babiri gusa aribo bahora muri ayo mabanga, nabo bakaba ari abo mu ntara za Gitega na Karusi. Muri abo baburamatari batatu n'abakenyezi bakaba bagiye kurongora intara za Ruyigi, Makamba na Karusi. Gishasha Barundi baheruka kubona mu mwaka w'1993 inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, nuko muri abo baburamatari 18 harimo abasirikare bo ku ipeti rya koloneli batatu bajejwe intara za Bururi, Kayanza na Mwaro, be n'abapolisi babiri, umwe akaba arongoye intara ya Cibitoke, uwundi nawe akaba arongoye igisagara cya Bujumbura. Abasivili 13 basigaye bose bakaba baturuka mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005. Aba baburamatari bose rero uko ari 18 imbere yo gutandukana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yabanje kubashikiriza imodoka nshyasha zibafasha mu mabanga yabo, gusa umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuzozibungabunga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.